Kubiro vy'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri no misi imirongo miremire yabaza gusaba urupapuro rw'inzira arigo bita passeport muri mubi gifaransa uri abamaze imisi batondera ugo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera icyo gipolisi ko kitariko kiraborohereza bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nkuko va kuwa mbere gushika n'ubu nkaba narashikirwa n'ubusinda bitahu kuwa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzusa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwaho barazirarana cyandaza kuwa kabiri shise naho ne baranyandikira nimero kishakeje muri ya registrema ha narabajije barambye ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri PAF bobo bakubwira ngo aha udafite umuntu munsi zanye cyangwa mumenyeranye igipapuro singombwa ngo ucukiro mugabo ugacisanga abatoze umurongo nta numwe ari karakigwa hari mapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha niho baguma barurika izo mpapuro mugace tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura
naho biruko harabashima ko bakiriwe kandi bakabona impapuro vyabo biriko bitera intambwe bano bakenyezi ni bamwe muri abo
bishitse twaroye ku murongo kuko twe twaraje dosi tuziraje rero baziduhaye baziduhaye turi ku murongo wo kuri ego ariko hatwakira neza ntabyo ndabura kwereka uko ibya mbere nabironze yezere n'ibindi ko ndabironze turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye
urongo igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga icyo gitabo cy'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze komiseri w'icyo gipolisi Jimmy Hatunyimana atangiye gituma
abantu ni benshi ibyo nitwo bidea kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu n'umwe araza gutwitura ngo abibure mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu byahumye icyo gituma rero tujya dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido n'ido idosiye ku yindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twahije kumenya neza ibyiwe twamusuzumye sawa sawa rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi n'ejo tuzobitanga
ibyo biruko mu gihe amakuru ava mu begereye icyo gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuroswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa byihuta mu makungu aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararoswa izo mpapuro arabo bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka w'2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana komiseri w'igipolisi Jimmy Hatungimana akavuga ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikita mu kiza
uwatangiye turire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe nuwo yagihaye n'uri kora kirya n'uwagitanze bose tuzobahanira rimwe kandi byo nagomba nce mbona kanya kuvugira abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nk'izo ko bo mushira habona twe tugomba dushireho umugwi ujeje gutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka rero igihe umuntu ufatwa ariko aratanga ibyo bintu amenye yuko tuzomushengeza bimwe by'akarorero
naho hari imyidogo ko bavuga ko bataronswa izo mpapuro z'inzira byoroshe urongo cyo gipolisi kijejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi iheze
ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana atatu turashaka gutanga n'ibindi birenge aho nyine mugabo murazi ku imashini ziriko zirakora nazo nyine yifo kuziruhuka kanya kugira ngo zibananye zikora kare twarakora amapasiporo arenze gatonya ijana aho vyavana n'ibihe tuba dufite abantu bagereranye batarenze nka buno munsi
warongoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ahakana ko ari abamaze amezi atatu basavye ivyo bipapuro vy'inzira ariko batarabironswa.